Mandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri studio ya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazindongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Muri vyo harimo yuko icegeranyo cinge ni ibiganiro bihuza abarundi vyagenze kuva bigitangura gushika kuifatwa nk'ivya nyuma vyabaye mu mpera z'ukwezi kwa 10 kuno mwaka kiri mu minwe y'umuhuza mukuru Matati y'abarundi perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni.
Harigeraje impande zibiri zihura ngo ziganire zivugane bitiye turabyumvikana n'ibindi tubyumvikana kugira abahuza baje hagati bagira ati mutumvikana ko mu wese nahebe ikiwunda hebe iki twabye tutire mu byabananiye tanga imihoho hanyuma turabe abandi bakorera mu ngata.
Uyu ni Charles Nditije aramutswa umugambwe Uprona utemewe n'ubushikirangaji bw'intwaro hagati mu gihugu cy'u Burundi avuga ko kubona kugera ino saha impande zegwa na Matati y'abarundi zitarashobora kwicarana ngo ziganire amaso mu yandi ari kimenyetso nta musiga kwabahuza badashoboye igikorwa bashinzwe kuga Nditije cyo kimwe n'abagenzi we batavuga rumwe na leta y'u Burundi abo bahuza bari bakwiye gukinjura. Iyo nkuru cyo kimwe niyerekeye y'abanyeshuri mu ikambi ya Rusenda turi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bariko barirukanwa ko za minervare zabo zitararihwa kuva umwaka w'ishuri ugitangura. Turazigaruka ko handi hato. Ariko nubanza nkababwira muri make yuko igipolisi mpuzamakungu Interpol kiri mu bihe bikiregwa ko kigira gishirwe muri politike n'Uburusiya mu gico gipolisi kiriko kirarondera uzoba umuyobozi wacu mushasha nkuko bishikirizwa n'ababikurikiranira hafi mu Burusiya. Umutegetsi akomeye mu gipolisi cy'u Burusiya n'umwe mu bakandida babiri baharanira uburongozi bw'ico gipolisi kigenzura igipolisi byo ibipolisi byose ku isi mu matora ategekanijwe kuri uno wa gatatu Dubai. Utsindira iryo tora azosubirira umushinwa Meng Hongwei yafungiwe Beijing mu kwezi kw'icenda yagirizwa ibiturire. Umushikiranganje wa Leta Zunze za Amerika jeje migendranire n'andi makungu Mike Pompeo yashikirije jo kwa kabiri kwa Amerika ishigikiye umunyakorea yepfo Kim Jong-yang ko ariwe arongora ico gipolisi mu gishingo cyo mu Rusiya. Major General Alexander Propotut nawe asanzwe arongoye ibiro vya Interpol mu Rusiya niwe aboneka ko afise amahigwe menshi yo gutorwa kurongora ico gipolisi mpuza makungu Urusiya bgarashi bwagirizwa ko mu myaka iheze bwakoresheje Interpol mu guhiga abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump amenyesha ko guhagarika imigenderanire na Arabia Saudite ryo bari kosa rikomeye naho ico gihugu cagirizwa kwica umumenyesha makuru yakorera muri Amerika ariko yamuka muri Arabia Saudite Jamal Khashoggi. Trump yabwiye amenyesha makuru ejo kuwa kabiri ko ico cose cagirizwa guhungabanya gateka kazi na muntu kitohabwa uburemere kuruta umutekano w'igihugu hamwe n'inyungu z'ubutunzi bwa Amerika. Ivyo yabishikirije inyuma yaho ikigoseya kijeje iperereza hanze y'igihugu cemeje ko umuhungu umwami wa Arabia Saudite Mohammed bin Salman ariwe yoba yarategetse bwo bwicanyi bamwe mu bahoze barongoye ikigoseya bashikiriza ko bateye kubiri n'ivyashikirije na Trump. John Brennan yahoze arongoye ico kigo kandi yamye atavuga rumwe na Trump yashikirije ejo ko inama nshingamateka ari izofata ingingo ikizokorwa ku vyatohoje ku rupfu rwa Jamal Khashoggi. Kumugabane wa Afrika, Jacob Zuma yahoze ari perezida wa Afrika y'Epfo yashigikiye yivuye inyuma Tom Moyane yahoze ayoboye ikigo kijeje gutororokanya amatagisi mu gihugu. Tom Moyane aherutse kwirukanwa mu mabanga yiwe na perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa. Perezida Ramaphosa yirukanye Tom Moyane muri uku kwezi ni nyuma y'uko itohoza ryakozwe risavye ko yirukanwa mu mabanga yiwe mu ntumbero yo kugarukira ikigo kijeje gutororokanya amatagisi cahoze cubazwe mu gihugu. Moyane yagiye muri sentare kurwanya ingingo y'ukumwirukana. Jacob Zuma yahoze aramutswa Afrika y'Epfo asigura ko itohoza ryasavye ko Moyane yirukanwa mu mabanga yiwe ryarenze ku gikorwa ryari rijejwe. Perezida Ramaphosa ku ruhande rwe nawe akishura ko yafashe ingingo yo kwirukana Moyane kugira ngo ahagarike ugutakaza icizere ku kigo kijejwe gutororokanya amatagisi cahoze cubashwe mu gihugu ca Afrika y'Epfo. radio ijwi ry'Amerika mukunda isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu kandi tubahaye ikazi kuri mwe mutwumva mu Burundi mukurindira kuri FM zugurugwa turacari ku mirongo migufi ya short waves kuri metero 25, 31 na 41 ku mugoroba kugira mutwumve mucamuja kuri metero 19 na metero 22. Uwundi buryo mushobora kumva ku ijwi ry'Amerika ni kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com kuri Facebook VOA radio yacu murahasanga ibiganiro n'amakuru bitandukanye.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi ry'Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi ry'Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi muhuza mukuru matati y'Abarundi ariwe mukuru w'igihugu c'Ubuganda Yoweri Kaguta Museveni yarahawe icegeranyo cingene ibiganiro byose bihuza Abarundi vyagenze kuva bigitangura. Umufasha wiwe Benjamin Mukapa yahuza twari igihugu ca Tanzania niwe yakimushikirije hari ku munsi wa mbere w'inondwi nk'uko bivugwa n'umuvugizi w'ibiro vy'umuhuza. Abatavuga rumwe na leta y'u Burundi baheruka gusaba ko bohindurwa abahuza. Umunyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru akurikiranira hafi vy'ibiganiro vy'Abarundi adufitiye ibindi kuri no nkuru.
Makocha Tembere umwunganizi ntayegayezwa wo muhuza wa matati y'u Burundi William Benjamin Mukapa yatangaje ko icegeranyo cinge n'ibiganiro vyagenze kuva mu ntango camaze gushika mu minwe y'umuhuza mukuru kuva ku muhingamo wo ku munsi wa mbere w'iyindwi uwo nawe n'umukuru w'igihugu c'Ubuganda Yoweri Kaguta Museveni. Ikinyamakuru candikirwa mu Buganda Chimp Report kivuga ko Museveni amaze kwakira ico cegeranyo yatangaje ko ubu atawundi mukino ukwiriye kuba ku nyishu zotoregwa amatata ari mu Burundi. Ico kinyamakuru kibandanya kivuga ko Museveni yongeye ahanura Burundi ko bukwiye guciraho ibwirizwa shingiro imigwi yose yumvamwo rigaruka nituze n'umutekano kandi rikingira Abarundi bose maze abahunze batahuke kandi babeho mu mahoro. Aho ni mu gihe Burundi ubu bugengwa n'ibwirizwa shingiro rishasha ryatowe mu kwezi kwa gatano uyu mwaka. Nibwirizwa shingiro yiyamirijwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Yamara Museveni yavuze ko inzira zose zo gutatura matati zikwiye kubahiriza ubwigenge bw'igihugu. Museveni yarashimiye umufasha wiwe Mukapa nabo bakorana. Mukapa ni wamaze imyaka itatu agerageza guhuza begwa n'amatati bose nk'uko yabitumwe n'abakuru b'ibihugu bakareye ka Afrika y'ubuseruko. Mu ijambo ryiwe mu gushikiriza ico cegeranyo nk'uko ico kinyamakuru kibandanya kibivuga, Mukapa yavuze ko harimo inzira zose zishobora gutanga amahoro mu Burundi ko leta yuzikoresha neza hashingiwe ku bwigenge bw'imigambwe myinshi n'ivyimviro vya benshi mu ntumbero yo gutsimbataza amahoro nyakuri. Naho atawuramenya ibiri muri iyo raporo mu gusozera igice cya gatanu cy'ibiganiro giheruka kubera Arusha mu kwezi guheze, Mukapa yaravuze bimwe muri byo. David Kapsya ni umuhanuzi mukuru wiwe.
The facilitator now will review the documents he has.
Atumuhuza agiye kwegeranya inzandiko zitatu zose afise azishyire hamwe. Izo nazo ni urupapuro rw'inzira ruganisha ku matora meza yarungikiwe na leta ubwo abatavuga rumwe na leta bahunze, hamwe n'ururero abatavuga rumwe na leta bahunze n'abari mu gihugu baje gushikako. Azoca atanga raporo ku muhuza mukuru ariwe Yoweri Museveni atwara igihugu c'Ubuganda. Byose bizovana n'ico inama y'abakuru b'ibihugu by'akareka yase bazoshima ko biba. Nibo bazomenya ko ibiganiro bibandanya canke bihagarara. Bashobora no kumubwira akabandanya igikorwa, ariko Mukapa yifuza ko yuhagarikira ngaha akazi kiwe natwebwe twese.
Muri
ico cegeranyo kandi harimo ko Mukapa vyamugoye guhuriza hamwe impande zose zegwa n'amatati. Uguheruka Mukapa yababajwe n'uko leta n'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD batitavye. Abatavuga rumwe na leta bari bitavye batahuye ko umuhuza yanani wa kazi kwa tanze imihoho. Ubu ni Charles Nditije.
Nta na rimwe harigeraga impande zibiri zihura ngo ziganire zivugane bitiwe turabyumvikana n'ibindi tuvyumvikana kugira abahuza baje hagati bagira ati imutumvikana ko mu wese nahe bikiwunda hebi ki twabye tutire ni byabananiye tanga imihoho hanyuma turabe abandi bakorera mu ngata
aho bose bace bahuriza kugwandiko bashikirije umuhuza bamubwira ko bakeneye abandi bahuza Anise Niyonkuru no munyamabanga mukuru na Nise na Rede rutavuga rumwe na leta yavuze ku bwa bose
twashaka uwundi muhuza ubwa mbere twashaka yuko inyu africaine irishye hamwe igihugu byo muri Afrika gyoca risubira rigafata ikibazo cy'uri muntu ke bakatrondirira uwundi muhuza guko twasanze umuhuza ari umuhuza n'umufasha w'umuhuza twasanze ko ikibazo cy'uburundi atacitayeho cyane
ubu igisigaye nuko umuhuza mukuru Museveni ashikiriza iyo raporo inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko iyo niyo izotanga umwanzuro wa nyuma w'ingene gutatura amatate mu Burundi bigiye kugenda atagihindutse iyo nama izoba mu mpera z'uku kwezi kw'icumi na rimwe Cyeklave ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Ijwi rya Amerika naryo rikemera yuko rizokurikiranira hagufi vyo nama kugira ngo tuzoshobore kumenya ikigiye gukurikira mu kurindira murashobora namwe bwe kutwandikira ico muyumvira kuri ivyo biganiro kuri radio yacu @gmail.com. Ivya politique turatubandaniza mu kanya muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aho basa nk'abatanguye kwitegura kwiyamamaza ku matora azoba mu kwa 12.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi d'Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,576 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503 radio Ijwi America Radio Yany.
Ejo aho bukera ibikorwa byo kwiyamamaza kubazo kwitoza amatora mukuru w'igihugu ategekanije ugenekerezo rya 23 kwezi kwa 12 muri Republika ya Demokarasi ya Kongo biratangura bamwe manyagihugu wa mugisagara ca Goma basaba bashimitse uzokwegukana insinzi kuzoharanira amahoro babwiye mgenzi wacu Claude Ganza munyamagana kwatakaza bimirije bagoza leta nibamara kubona amahoro bazokwikorera utwabo reka dukurikira inkuru ya duteguriye
Abatari bake mu matuye mu mujyi wa Goma muri Kivu ya Majyaruguru barifuza ko ari wese uzatsinda amatora yazakora ibishoboka igihugu kigatekana abagituye bagakora ibyabo nta kibakanga cyangwa ngo kibahutaze
Mimi ningependelea rais atakayechaguliwa
Nje nakwifuza ko president uzatorwa yakora ibishoboka igihugu kikagira amahoro Ntitumukeneye uhimirimo azaduha umutekano anadushyiriraho uburyo bwo kutworohereza gukora ubucuruzi no guhanga imirimo tugaha n'abandi akazi Icyo tumwitezeho ni uko azaho igihugu cyari kigeze nawe azakomereza waduha umutekano
usalama ndani ya inji President qui sera élu le 23 décembre, moi je peux vouloir à ce qu'il puisse faire.
Perezida uzatsinda amatora yo ku itariki 23 z'ukwezi kwa 12 namusaba ibintu bibiri gusa kurwanira umutekano kuko tudakeneye ko baduha akazi ahubwo batwihera amahirwe yo kwikorera tugaha n'abandi akazi. Hari abasangana nyuma y'umutekano hari ibindi byinshi uzatorerwa kuba umukuru w'igihugu agomba kuzitaho by'umwihariko mu rwego rw'uguteza imbere igihugu mu buryo bufatika. Urabizi ko hari ibibazo byinshi perezida uzatorwa akwiye kwitaho uretse umutekano ituze nirimara kuboneka azatugezeho n'ibindi bikorwa remezo nk'imihanda amavuriro n'ibindi muri Kivu y'Amajyaruguru murizera ko ibyo byose azabigeraho
Unawakia kabisa sababu natumene kama resimi atapita atachaguliwa.
Turabyizeye rwose ko perezida uzatorwa azagerageza kuko abanyekongo barambiwe intambara kandi bazamufasha bashe kurangiza izi ntambara zo muri Kivu y'Amajyaruguru. Turamusaba kandi ngo namara gutorwa azarambire Burundi izi ntambara zo mu burasirazuba bwa Kongo muri teritwari za Beni, Lubero na Masisi bajye bagenda batikanga ubushimusi bw'abantu nta bwicanyi cyangwa undi mutekano muke nyuma y'ibyo kandi atwereke iterambere nyaryo. Gahunda ya Emmanuel Ramazani Shadaru umukandida watanzwe na Perezida Joseph Kabila yamaze kujya ahagaragara. Ni gahunda y'imyaka itanu izatwara miliyaridi 86 z'amadolari y'Amerika, bivuze ko buri mwaka hazajya hakoreshwa miliyaridi zisaga 17 zivuye kuri miliyari 5 z'amadolari z'ingengo y'imari y'uyu mwaka wa 2018. Iyi gahunda ya Emmanuel Ramazani Shadari izibanda ku nkingi nyarizo, gusubizaho ubutegetsi bwa leta ku butaka bwose bw'igihugu, kuzamura imiyoborere myiza, kuzamura ubukungu bw'igihugu no kurwanya ubukene hagendewe ku mahirwe aboneka muri buri karere k'igihugu. Emmanuel Ramazani Shadari yanijeje guhanga imirimo 100,000 uhereye ubu kugeza mu 2020, kongera umubare w'abaturage bafite amazi meza n'amashanyarazi, kuzamura imishahara y'abarimu n'abasirikare no gusaranganya neza umutungo w'igihugu. Muri gahunda y'imyaka itanu avuga ko azarwanya ubujura na ruswa kandi kwitonesha gukoresha ububasha nabi, ukudahana n'uburiganya ku nzego zose bizahanwa hakurikije amategeko. Mu mukandida Martin Fayulu wari watowe nk'uhagarariye abatavuga rumwe n'ubutegetsi nyuma amashyaka UDPS na UNC akaza kumutera umugongo, abinyujije ku rukuta rwe rwa Twitter yongeye gushimangira ko nta mashini zigomba gukoreshwa mu matora yo ku itariki 26 z'ukwezi gutaha. Nyamara komisiyo ishinzwe amatora muri Congo CENI na nubira cyashimangira ko nta matora yashoboka ku itariki ateganyijweho mu gihe imashini zitakoreshwa. Mu gihe kandi byari byatangajwe ko Bwana Felix Tshisekedi uyobora ishyaka UDPS ari nawe mukandida waryo yari kugera mu gihugu ku itariki 17 z'uku kwezi bigahinduka, biravuga ko none hazaza ku itariki 24 z'uku kwezi ku munsi wa gatatu w'ibikorwa byo kwiyamamaza. Ishyaka rye rivuga ko yasubitse gahunda yo kugaruka kubera ibiganiro yari afitanye n'abafatanyabikorwa b'ishyaka ba mu mahanga. Komisiyo y'inama y'abepiskopi gatulika ishinzwe ubutabera n'amahoro CGP yo yamaze gusaba ubutegetsi guha abakandida bose ubwisanzure n'uburenganzira bwo kwiyamamaza ahantu hose. Muri raporo yarayishyize ahagaragara, CPG yahamagariye ubutegetsi kureka indorerezi z'amashyaka ya politike, indorerezi n'abakozi b'amatora, abanyamakuru n'abandi bakazakurikiranira amatora mu bwisanzure. Muri raporo y'iyi komisiyo yanerekanye ko ubutegetsi bwahutaje abigaragambyaga hagati y'ukwezi kwa kane n'ukwezi kwa cumi k'uyu mwaka, harimo abantu 5 bapfuye, 4 muri bo barashwe, 91 bakomeretse, 7 muri bo bakomeretswa n'amasasu, mu gihe abagera kuri 362 bafunzwe. Iyi raporo iragaragaza ko 38% by'imyigaragambyo ubutegetsi bwari bwaburijemo yanabaye, kandi ko hafi 80% by'imyigaragambyo yari yateguye mu mahoro, ariko hejuru ya 52% byayo abigaragambyaga batatanyijwe n'abapolisi. Iyi raporo ivuga ko ku kigero cya 14.71% abapolisi bakoresheje amasasu yica. Nibutse ko komisiyo y'amatora yemeje abakandida 21 bazahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora yo ku itariki 26 z'ukwezi kwa 12 y'umwaka. Amatora amaze gusubikwa inshuro ebyiri kuva manda ya kabiri ya Perezida Kabila yemerewe n'itegeko nshinga irangiye mu mwaka wa 2016. Claude Ganza, Munyamagana, mu burasirazuba bwa Congo Kinshasa, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Tugume muri Kongo, haribu kudushimikira mu gisata c'impunzi kivuga mu abanyeshuri b'abarundi bo mu ishure y'intango na yisumbuye mu ikambi ya Murongwe, bafashwa n'ishami rya ONU gitaye impunzi HCR ibicishije muri Action Aid. Bariko birukana ku bwinshi kubera ko amafaranga y'ishure y'umwaka 2018-2019 batarariha no kutagira imyambaro y'ishure ibaranga. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu muri Kongo, Vedaste Ngabo.
Ababyeyi b'abanyeshuri biga kuri aya mashuri afashwa na HCR binyuze muri Action Aid bavuga yuko batewe impungenge n'abana babo bakomejwe kwirukanwa kubera ikibazo cy'amafaranga y'ishuri atarishurwa kuva uyu mwaka w'amashuri 2018-2019 watangira muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Leonidas Habyarimana ni umubyeyi urerera ku ishuri ribanza rya EPK 7, atangazwa n'uburyo abana babo bicara birukanwa kandi bari mu maboko ya HCR.
Jewe mbere iyo numvise ko abana bari higwa bakarigwa na HCR ndabyumva nk'igitangaza. Ntibibaho, nta nibyo nemera kuko jewe ubwanje abana bamaze imyaka 3 batiga. Ubwa mbere namaze umwaka muri ka transit, abo ntibawize banshikiza mu rusenda. Irusenda naho barabirukana ngo nzoje Murongwe, ngeze i Murongwe banza no kucenda amashuri arangiye, none ubu batangiye kubirukana ngo sindahiriha. Kandi nanje nzi yuko HCR itegetswe kurira abo bana nk'uko yashinze amashirahamwe ahoro chade n'abandi bateza gukurikirana abana. Rero ikintu gitangaje cyane nuko batubwiye ko bazoturungikira mu Marukenza amafaranga muri telefone mu buryo bwa MPesa, hakaba hageze iki gihe tutarabona isona, noneho bagasuramwe kwirukana ba bana kandi bazi ko ayo turiha tuyahabwa na hase. Twosaba hase ko gukurikirana abantu babo yashizeho nk'ababibera ijisho muri Kongo, ikaraba ko bayikorera ibintu byayo neza nk'uko iba yabitumye.
Kubw'Imana Pascal nawo ni umubyeyi urerera kuri iri shuri rya Epeka Saba, avuga yuko bafite impungenge za kazoza k'abana babo bamaze amezi abiri bicara birukanwa kubera ikibazo cyo gutinda ku ishuri ku mafaranga y'ishuri n'ibikoresho by'ishuri.
Ingwane duhura nazo nuko abana bamaze kubirukana baca bashika ibyangazi muhira ntaba bagitumwa ku mpamvu z'uko atari ku mashuri. Iyo twarungitse ngo bige bashafuze ngo kubirukana cyo bavye ntibiduhimbara igiti kigoro kikiri gitoyi amaze kujya kwiga bakamwirukana akazoza twatuze muri uwo mwana imyaka ikabibiri irenga tumaze mu nzira n'abacu batiga. Iyo twari intumbero y'akazoza k'abana bacu, kuko intumbero yabo nuko bazokwiga bagira nabo icyo bigize gute bimare mu buzima bamaze kubata ko bariga ntitwari umubyeyi wacu aseri icyatumari cyari kutumana ko ari kubigisha bakiga kubwira ejo habo heza hata habe mu ishuri. Rero ntubona icyo bazovamwo atari gucika ibisuma n'ibyangazi n'ibyamayi bobo bitazobabwirira ikimazi n'ukazoza kabo. Rero byo bisaba aseri nk'umubyeyi wacu ari yatuzanye hi murongo nuko yo vuga n'abigisha babo bana bakaba ibyo basaba byose kugira ngo abana bacu bige we kwa turatuza turi impunzi nta buryo dufise bwo kubarihira n'amaboko gufungwa tuteze aseri no kubigisha tuteze aseri niwe data wacu niwe umubyeyi wacu niwe sekuru za babo bana. Rero simbona uri duzohanga amaboko atari aseri nyene ikibazo yuko ikira marafa amezi abiri abana birukanwa aseri cyangwa abana amaso niwe tuzokora iki? Aseri niyo mubyeyi wacu ne abo barimo nabo tuzobaha iki? Kwari wiwe kudusherukira wasenya akavugana nabo kamara ikibazo mu nzira
mugihe ababyeyi bashinja ishyirahamwe rya aseri ko tajya gishurira abana babo. Ubuyobozi bw'ishuri ribanza rya Epeka Saba ibwo buvuga yuko aseri yohereza ababyeyi amafaranga kwishura binyuze mu buryo bwa MPesa, hanyuma ababyeyi bo muri inkambi bakagira amafaranga y'ishuri batayishuye kuko hari ababyeyi bakirimo ibirarane by'amafaranga y'ishuri y'umwaka ushize. Sadiki Joseph ni umuyobozi wungirije w'ishuri rya Epeka Saba.
Shirika ya ASL pamoja na shirika zingine anayotumika nazo kwa
ishyirahamwe rya ASL hamwe n'andi mashyirahamwe bakorana ku by'amashuri baraza bagabo ababyeyi amafaranga y'ishuri hanyuma ababyeyi bakaza bakishyura, ariko ku ruhande rw'ababyeyi hari ababyeyi bishyura bigoranye kuko usanga hari abari amafaranga y'abarimu, ubu hari ababyeyi bafite amadeni y'ukwezi kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, hari n'abandi bafite amadeni y'ukwezi kwa kane, kwa gatanu k'umwaka ushize, amezi yose bafite ni atandatu. Njyakoze ku ruhande rw'ishyirahamwe rya Action Aid anaryo rishinzwe uburezi muri ASL mu nama yabahuje n'ibigo by'amashuri byakiriye abana b'abanyeshuri b'impunzi z'Abarundi ziri mu nkambi ya Murongo na Rusenda, basezeranyije abayobozi b'ibigo by'amashuri ko bazishurira abana amafaranga y'ishuri mu kwezi kwa cumi na kabiri. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika, Imurongo yo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afurika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Jige America Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda bakunze ibikiganiro camagara yacu ingene tuyabungabunga ntiturabibagira ni mukanyisase. Mu kiganiro cingene tubungabunga amagara yacu na yabacu cuno munsi turagaruka ku ngwara yitwa arthrose, ni ingwara ifatira mu magufa. Mugenzi wacu Diane Ndonsi Bujumbura yegereye muganga Angelique Nyokindi amubaza uko ifata n'ingene umuntu yoyirinda. Tubatege abiri.
Muganga Angelique Nyokindi umuhinga yanonosoye ibijanye no kuvura ingwara zifatira mu ngingo asigura ko bene izo ngwara zose zidafata kumwe. Atangura tubwira uko iyi ngwara yo mu magufa bita arthrose mu rurimi rw'Igifaransa ifata.
Kenshi irakunda gufata nko mu mavi, umuntu bikanka ko yikonya, ko yicara, yamara kwicara bikanka ko ahaguruka. Aho mu mavi niho hakunda gukarigwa cyane. Mugabo irafata n'izindi ngingo na cyane cyane mu ntoki. Ku bakenyezi bariko baragira imyaka iriko irarenga 50, mu ngingo izi ngingo z'intoki zigadadarara hakata haza kutuntu tumeze nk'utuvyimba womenga na kandi kagufa kariko karamera gaca kabuza kwingingo uyikonya nk'uko bitegerejwe urutiga umugongo urakarigwa cyane nagone niyo ngwara aho ingingo z'urutiga umugongo zitabazigikonya uko bitegerejwe
muganga asigura kandi ko ahanini ingwara ikarira abakenyezi kuruta abagabo nabone bafise imyaka 50 nirenga ariko kandi nabakiri bato ntibakwiye gusya bwose muganga aravuga inkabuzo zayo ku migwi imwe y'abantu nubwo ikitera kitaramenyekana
umuntu yakoresheje ingingo cyane gose mu mwanya muto hanyuma mu nyuma kareka urabona abakinyi nk'abo umupira w'amaguru bariruka cyane bagakoresha ingingo iyo yakinye umupira hama kagera imyaka gacahagarika rimwe na rimwe izo ngingo zica zidadarara kuko iba yari yamenyeye gukora ku rugero runyarutse hama gacahagarika canke bajya abakenyezi bakunda gutamba cyane nabone barakoresha ingingo dufatire nk'abatamba izi ntambo z'ikirundi canke intambo z'ikizungu bagerageza kugorora ingingo cyane iyo na nebaretse gukwe nabukwe biraza hariho nabandi bakunda gukoresha nkabajya bikorera imizigo bararuhisha cyane uruti ku mugongo uca usanga bakunda gukarigwa niyo ngwara ya arthrose ku ruti ku mugongo
aha kandi abakenyezi badatandukanye imbyaro nkuko bihanungwa n'abajejwe amagara y'abantu barakarigwa n'ingwara muganga aratanga umuco na cyane cyane kubavuga ko bagwara umugongo kubera bibarutse bakozwe
mu bisanzwe ikituma babarasa kubera ngo bamukoze cyanke ngo yabyaye neza n'ukuntu aba yabyaye yegeranye imbyaro kandi nta uruhuriro umugongo kuko ugiye kuraba amezi 9 umukenyeza mara yibungenze kujya ugenda ubona mu nda hagenda hahinduka haba hanini ni kuvuga ko hagenda hafyonda wa mugongo nawo kubera rero ari ibintu by'amagufa bitaba navyo biri bugaruke nka kujya tubona imbere hagaruka indikaba nini ya wa mugongo nawo ntugaruka wa mwana ari munda aguma ayifyondera hiri
yego hari n'abakunda kuvuga ngo hari ico bumva kihereye mu kuguru ngo kikaduga ngo bakacumvira mu bitugu ico kintu ico bagifatiye muri izo ngwara zo magufa nyene
yego urakoze cyane ico kintu gifatiye ku izo ngwara nyene ico nibijya bacha bavuga ko afise nerve sciatique benshi akubwira afise nerve sciatique mugaba bariyo abari uwo mutsi iyo nerve sciatique nyene iba yafyonzwe rero kandi kenshi ifyondwa aho ivukira ku rutiga umugongo ku ngingo za nyuma ama vertebre ya nyuma mu bisanzwe hagati y'amagufa n'ayandi mu ngingo hari akantu kameze nk'akamatera ako bita cartilage gatuma ayo magufa adakorana ko kandi gatuma bikunda ku ingingo yikonya neza rero ako cartilage kagenda gahera ku rutiga umugongo hari ako bita kadiske gaca kamera nk'agasohotse iyo kameze nk'agasohotse rero gaca kaza gufyonda wa mutsi umwe bita nerve sciatique rero naho kubera uva mu mugongo kamanuka no kuguru kose ugashika no mwino rikuru no mu mano matoya iyo bivanye n'uruhande ruriko rurafyondwa na ya kaka diske kasohoka niho rero wa muntu aca kubwira ko yumva ikintu agiye guhonyora kumva uruntu ngo ruvuye mu kirenge rukaduga agaca kubwira aho kigera ntababeshe ni uko nyene niko bimera mbere hari naho kugura aca yumva kuregarega kukareganuka bikanka nuko guterura
bagaca bacita igisigo mu kirundi cyangwa inyama
ngira basite kinyamubiri kuko ico kigisigumenga kiri munda nti sico kimanuka mu kuguru
muganga Angelique Niyokindi abandanya avuga ko iyi ngwara ishobora kuvugwa umuntu akabana nayo itamusinzikaje ngo imugire ikimuga nkuko bikunze kwibonekeza kuri bamwe nubwo ubuvuzi bwayo butaratera imbere mu baganga benshi
nk'ivyo vy'ama specialite mu Burundi ntibaraba benshi ntibaheza ngo babimenye umaze kumva nko mu gihugu cy'u Burundi kirimo abantu barenga 1,800,000 z'abantu ukumva ngo abantu bazi niyo specialite ya rheumatology ugasanga ntibayizi hari ukubwira ati cyo kintu ahubwo ndacumvise uno munsi rero no muri nyabaganga batamenye ko hariho nyaba specialiste ngo babarungike ko ntibanabyiyumvira nuko aca mubwira ngo ngurumva wowe ngo urakuze ngo ni ingwara ijanye no gukura agatagenda kicara hajya nibajye uzosanga barakongataye basigaye bagendera muri ka gatebe basunika bitagikunda ko bivana hasi atagishobora no kwihamaza singwara ijanye no gukura arthrose ayimenye kare bakamuvura bakamubwira ingene yifata areheza akabaho imyaka yobayeho kandi ari mu buzima busanzwe ashobora kwihereza kina kiriye
uretse ko ingwara ya arthrose umuntu ashobora kuyikingira mu kwihereza ifungurwa zirimo sanganyangaburo ndema mubiri na ntanga nguvu arahamagarirwa kandi kwama akora imyimenyerezo yo kwinonora imitsi Ibujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse na muganga bari kumwe tubashimire kuri ico kiganiro mushobora gusura kumviriza kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA kaburungu.com mujahanditse ikiganiro iwanyu mu ntara bakoze namenyesha makuru bacu bose bagize ico batera kugira ngo iwanyu mu ntara yuno munsi ishoboke muyumve Macbil Facile Gebe umurantunga yegeranije amaji hamwe na ingenieur Adrius na Diane Nahazwe twari turi kumwe ndayifurize kwandanya muri uraniko n'utonde rw'ijwi rya Amerika tuzosubire ejo nkaho twahereye.
La radio